mukatutsi urupapuro rwa mbere abapolisi benshi babonetse ku rugo rwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Uburundi arenga iyo mibunyoni ruri ku musozi wa Rongero muri komine n'intara ya Rutana mu manuka bushira buteruka bw'Uburundi nk'uko abahababaye ibyiza bya Amerika. Igihe cy'isanimwe ya gatondo haciye haza ubutwari iperereza mu ntara ya Rutana ari kumwe na komiseri w'igipolisi muri komine baherekejwe n'umuhopezi n'abandi bapolisi benshi niko baziboneye batubariye. No kundi mwana wiwe usanzwe uri mu gisagara cya Bujumbura byaruko nyene uri muri kaciye ya gaseke buye mu manuka ubungwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abapolisi sinzi bazindukiye kumuhana uwo mwubahwa nk'uko bamwe mu babanyi babiganirije ibya Amerika. Amasoko yacu yibaza ko abaroye kuri urwo rugo naho nyene hoba harimwo abo mu biro bikuru by'iperereza. Mu baje gusaka twabonyemo abantu bambaye kostime bishoboka ko ari abo muri SNL iperereza yemwe n'abana babasohoye bicazwa ku ibaraza niko babibonye bongeye ko none amategeko akurikijwe hari cyononwe umutahe urahari kandi nta muntu yigeza kubazwa mu gaseke buye n'igikorwa gisanzwe cy'igipolisi mugabo muratahura ko atakaburimbo urugo rwa Bunyoni nirwo nyene rwashakwa kurusha izindi. Niko umwe muntu wazangabo zegereye umushikiranganji ajejwe umutekano yabwiye ijwi rya Amerika mu Rutana inzu yabaye kwitakwa iri ku musozi wa Rongero mu kibanza kinini cyane kirimo n'imbuga z'inkino kiretse imfunguzo zo ku muryango mukuru w'injiriro zifitwe n'umwana w'umwigema hakora nta rundi rufunguzo na rumwe abapolisi basanzeho igihe bashaka kugura inzugi. Umushinzamanza ati zigenda wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yatanze ubutumwa kuri telefone ko izo nzugi zibomorwa. Umutanzi yereka Itakwa ry'amazu wahoze yari umushikiranganji wa mbere w'Uburundi wasohowe mu ijoro ryo kuri w'Imana nk'uko amasoko yacu yabitubwiye. Sylvestre Nyandwi yawusohoye yanditse impamvu ivuga ko muri ayo mazu hakekwa kuba harimwo ibifobya by'amafaranga menshi. Muri iyi minsi harikeye ku muntu yoba afite amamiliyaridi 70 mu nzu iwe wenyine ni kumwe mu begereye ibiro by'umukuru w'igihugu washikiriza ibijyanye n'ababika amafaranga mu mazu na perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avyijogota. Mu kwezi kwa gatatu guheze yaganishije abayatunze mu nzu ko ashobora guhindura inoti z'Uburundi bagasigara muri kabaza. Aha yari mu masengesho yari yatunganijwe n'inama nshingamateka na mpuzamateka biri hamwe.
Kubera gusirihera abantu bagiye bakapagura ahantu badasikaniza barabirunda mu nzu iwabo.
Umunsi mwasanzwe ibyo bikaba nabi kuturi ipapuro niho muzobye
uzabigira ibipapuro
yazane muri banki hakiri kare bantu
kuko umunsi n'isaha ntawo muzi wagiye ku isoko uzotaha muhira usagira ihera ry'ibipapuro
cyangwa ngira umusako.
Ibi bya Amerika byashatse kumenya niba ibisako wajya bafatwa nko guhagurukira abarya ibiturire bo ku nzego zo hejuru no kurwanya kudahana mu Burundi nk'uko perezida Ndayishimiye yabyiyemeje yashyize ku butegetsi mu 2020 maze bihamagara umunyamategeko Dieudonne Bashirahe ishize akurikirana ibibazo by'Uburundi kuva kiri mu nani z'abanyeshuri muri kaminuza.
Bishobora kubamo amayira abiri, imwe ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga n'ibihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kurwanya bakaboko koko irimo. Mu Burundi abantu bari muri politike babona umengo baje guhiganwa mu gutunga ubutunzi budasobanutse.
Nese Bashirahe ishize avuga ko icyangombwa ari ukubahiriza amategeko kuri bose. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryamenye ariko itabashije gutohoza neza ni uko igihe igipolisi n'abakozi bigendereza baja mu gaseke buye ka Bujumbura arenga iyo mibunyoni atariho yarari. Ariko amasoko yo mu bushikiranganji bw'umutekano yatwemereye ibyo amasoko yacu yemeza ko ku rugo iwe hasigaye abamucungiye ntarurwa. Ni bake cyane sinzi kubwira igitigiri cyabo kandi bisa n'uko atabakeneye. Yabubakiye akazu hanze kandi niyasohotse ntibamenya ngo aroya haca nk'izagenze gute. Mu ntango twa 1992 niho umukuru w'igihugu yasabaye inama nshingamateka kumwemerera gusubiriza giturumbuka umushikiranganji wa mbere arenga iyo mibunyoni bari bamaranye imyaka 2 amusubiriza ajya kugendera ko buca bari babisikanije ku mwanya w'ubushikiranganji bw'umutekano. Nta mvuzo zigeze zitangwa n'ibiro bya perezida Ndayishimiye. Gusa iminsi mike imbere yaho harumvikana mu mvugo z'abo bagabo babiri imvugo ziforetse zo guterana amajambo mbere y'umukenyezi wa Bunyoni yari yagaragaye mu rushengero rw'abakizwa ari kumwe n'umugabo w'iwe we atanga ishikanwa gitimwe agira ati twaheruka guhura n'uyu mukozi w'Imana umutware wanjye ari umuministre none ubu ni umushikiranganji wa mbere n'uri imbere turabyizeye. Yabivuze amwenyura cyane. alenge yome bunyoni uwewe nyane ugeru umu Burundi afisipete ya komisari da polisi general zingana na mahashara mugisiri kare yonchia mwenge yomu hutu alimuwavu ya mulika minuza mnyaka ya mirongichenda la jamu muhari senda DFDD wabuga ko habuza gateka kawa hutu wa muhari unye shambaza wa hutu maze kuja kuteke simu mbili na gata nukulera matwezaro ya Arusha bunyoni ya mkizwe ya mabanga menshi ili kuisonga kabaru mshikanganji wa mbele hali mwateke tuwa Barundi bizwi ko batunze kandi akabigendera mu nyambaro cyane cyane no mugendera mu miduga izinze cyane ahata gero umutwe y'amasahani rato bikozwe mu nzahabu bakunda kuvuga gake ku byerekeye politike akunda kandi kuboneka n'umwega wiwe bifotoza bamwenyura kandi bagakunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga abatari bake baramwikese kwa fise y'amasosiyete yimba ubutare muri Congo no kuba yarize amahera menshi mu gihugu ariko ubwo nta rwego rw'ubutungane rwabyerekana umushinzi amanza akizigenza wa Republika Silvestre Nyandwini yitabye telefone ubwira tubwire neza ibyo byafashwe n'icyatumye yikereka kwa mazu ya bunyoni arimo ibifo by'amafaranga umuvugizi wiwe Agnese Bamirikenge niko kuko amaze kuvanwa mu mabanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamusubije ku bihano zamukuye ko hari mu kwa cumi na kabiri uyu mwaka uheze icyo gihugu cya mbere cya Rutura cyagirije bunyoni kuba yaguze uruhara mu mabi yakomeye niho nyango wajya agateka kazina muntu mu Burundi rero njye wika neza ijwi rya Amerika.